Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwanamutse inshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 10 y'ukwezi kw'12 umwaka w'2018. Muri kumwe na Federica Nkundikije.
Twafashe umugambi ukwama dusangira n'amashengero ibibazo biba bigezweho muri uwo mwanya. Nicyo gituma twiyumviriye kubakoranya kugira tuvugane ku bingo tuba turinjiramo by'amatora.
Uyo ni Pascal Barandagiye umushikiranganji w'Uburundi yajejwe intwaro hagati gukundisha igihugu Abarundi hamwe n'iterambere ry'amakomine avuga ku nama yagiranye n'abarongoye amadini. Inkuta kimwe n'inkuru yerekeye umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ruswa n'ibiturire turazigaruka ku mukanya kari imbere. Imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriye na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwanamutsereza Aloise.
Mwanamutse Frederico. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Amnesty International kuri uyu wa mbere ryavuze ko sentare mpuzamakungu mpanabyaha irahe ibwirizwa gutangura gutohoza ku byaha byakozwe na Boko Haram ryagiriza Nigeria kunanirwa kurangiza kurengutsa abagirwa n'ivyaha imbere y'ubutungane. Umukuru wa CPI Fatuma Bensouda yaruguruje amatohoza y'ibanze mu mwaka w'2010 ku byaha 8 bishobora kuba iby'intambara n'ivya kiremwa muntu mu gihe cy'intambara muri Nigeria. 6 byagirizwa Boko Haram, ibindi 2 bikagirizwa igisirikare ca leta ya Nigeria. Umuhari w'iterabwoba Boko Haram kuva utangura intambara umaze kwica abantu barenga 27,000 usiga umuriyoni umwe n'ibic'8 batagira aho bakika umusaya mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria kuva mu mwaka w'2009. Ibisigarira by'abantu barenga 500 nibyo byatowe mu binogo rusangi mu ndwi iheze muri kimwe muri binini byahambwemwo abantu benshi mu gisagara Raqqa ni muri Siriya cyahoze ari umurwa mukuru w'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Hari umugwi w'abariko barazura ibyo bisigarira mu gisagara Raqqa no mu micungararo yacyo kuva icyo gisagara cyari mu minwe y'umuhari wa leta ya Kiisilamu gifatwa n'inteko zishigikiwe na leta z'umwe za Amerika mu kwezi kw'icumi umwaka w'2017 mu gihe cy'ubutegetsi bw'igikenye muri Raqqa. Hagati y'imyaka ya 2014 na 2017 umuhari wa leta ya Kiisilamu warishe mu kivunga abanyagihugu batavuga rumwe nawo canke batari bashigikiye ibyumviro byawo. Abahinga muri ako karere bavuze ko ibindi bisigarira birenga 1,500 byo bimaze gutorwa bazize nabwo nabo ubwicanyi. Imihari iharanira agateka ka muntu yasabye ko ibyo bisigarira byobikwa neza kandi bikazobivyemeza ko habaye ibyaha byo mu ntambara. Umukuru w'igihugu cy'u Faransa Emmanuel Macron kuri uyu wa mbere arashikiriza ijambo ku gihugu ku kibazo cy'imyerekano imaze igihe ikorwa n'abiswe gilet jaune. Imbere y'iryo jambo ritekanijwe ku mugoroba wa kuri uyu wa mbere, Emmanuel Macron atekanya kuganira n'abakuru babari mu myerekano, abashingwamanza mu gihugu hamwe n'abarongoye abikorera utwabo mu biganiro bitumbereye guhagarika iyo midugararo izingamitse igihugu. Mushikiranganji w'Ubufaransa ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu nawe ejo kuw'Imana yasabye perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump kutivanga muri politike ye w'Ubufaransa. Inyuma yaho Trump yandikiye ubutumwa abicishije ku rubuga Twitter ku munsi wa 6 ku myerekano imaze ikiringo kirenga indwi ibera i Paris. Mushikiranganji Jean-Yves Le Drian yavuze ko igihugu ciwe kidakeneye politike ya Leta Zunze za Amerika mu kwivanga mu y'Ubufaransa. Mwamenya ko ku munsi wa 6 perezida Trump yashikirije ko ababajwe n'ivyabaye i Paris. Yongera avuga ko kumbure ari igihe ciza cyo kurangiza amasezerano y'i Paris ku bidukikije. Kubwiwe amafaranga ariko arakoreshwa mu kubahiriza ayo masezerano ngo akwiye kugarukanwa mu gihugu, mu banyagihugu bakagabanirizwa amatagisi. Umukenyezi yibungenze numwe mu banyayisraeli indwi bakomeretse inyuma yaho umunye Palestina abarasiye ari mu modoka aciye aho bari bahagaze ku gituro cya Bisi hanze y'intara ya Cisjordania. Ibyo byashikijwe n'igisirikare cya Israeli ejo ku munsi w'Imana. Uwo mukenyezi bivugwa ko yababaye cyane, umugabo wiwe we yarakomeretse ariko bidakomeye. Abasirikare ba Israeli baraho baciye bakurikiza amasasi yo modoka kandi baracarondera uwo yarashe. Igitero ku banyisiraeli caheruka mu ntara ya Cisjordania mu kwezi kw'icumi na kumwe itariki ya 28 gihe umunyepalestine yagonga abasirikare ba Israeli n'imodoka akomeretsa batatu muri bo. Uwo munyapalestina nawe yaciye yicwa n'abasirikare ba Israeli. Nayo abahuti barwanya leta ya Yemen bashobora kuba biteguye mu bindi biganiro byo bahuza na leta mu gihe ibiriko biraba ubu muri Suede byogenda neza, nk'uko byashikirijwe na Mohamed Abdel Salam umuvugizi wabo ejo ku munsi w'Imana. Bimwe mu biriko biraganirwa ko muri ibyo biganiro bifashwe mu mugongo na ONU no guhanahana abanyororo no kongera kugurura ikibuga cy'indege cyo ku murwa mukuru Sana. Hari amakuru avuga ko izo mpande zose zumvikanye ku guhanahana imfungwa imbere y'uko ibyo biganiro bitangura i Stockholm, ariko nta ntambwe ziraterwa ku bindi bibazo nko kongera kugurura ico kibuga cy'indege nuko leta ya Yemen yo kongera kugenzura igisagara cya Hodeida kirimwo ikivuko gikomeye cyane muri ico gihugu.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Mugiye ku itariki 9 y'ukwezi kwa 12 uko umwaka utashe, amakungu ahimbaza umunsi wahariwe kugwanya igiturire. Ibitigiri by'ishyirahamwe mpuzamakungu Transparency International byerekana ko Burundi buza mu kibanza cya gatatu ku rutonde rw'ibihugu birangwamo igiturire. Ishyirahamwe Orcom rirwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta rihamagarira abategetsi kugwanya igiturire kuko ari ntandaro y'amabi ngo yose. Uyu mwaka abaserukira amashyirahamwe agwanya ruswa n'amaleta barakoraniye muri Nigeria kugira ngo barabire hamwe ingendo bafata yo gutuza igiturire muri Afrika. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza ari i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Amatohoza ya Transparency International ishyirahamwe rigwanya igiturire no gutwara nabi ku isi avuga ko Burundi buri mu bihugu 10 bya mbere ku isi igiturire cirayemo. Iryo shyirahamwe ryemeza ko ico gihugu catakaje ibanza byinshi mu myaka 13 iheze, kuko hagati y'umwaka 2005 n'2006 bwari mu kibanza ca 36. Ubu burisigura ko kiza ubwa kabiri mu bihugu birangwa mu igiturire cyane mu isi. Aganira n'Ijwi rya Amerika kuri telefone yari muri Nigeria mu nama yo kugwanya igiturire y'iminsi 3 yatanguye kuri uyu w'Imana na Gabriel Siri umukuru w'ishyirahamwe Orcom rigwanya igiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta yatubwiye ibimenyetso byerekana igiturire mu Burundi.
Ahantu hari igiturire usanga akagwi k'abantu gato ariko gatunga cyane mu gihe ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu aribo bakenye. Akarorero mu Burundi ibice birenga 72% kwijana bugarijwe n'ubukene kimwe bita mu Gifaransa en dessous du seuil de pauvreté. Ibyo ni ro bitangwa na Banki Mondiale. Ikimenyetso cha kabiri nuko usanga amasoko ya leta muzi neza yuko amafaranga leta yegeranya ibice birenga 70% cy'amafaranga leta yegeranya aja mu byo bintu by'amasoko. Rero mu Burundi amasoko ahabwa abantu bamwe usanga baratunze gusumvya leta bafise amazu arenga 30-40 mu gihugu. Ica gatatu nuko abanyagihugu taronka ubutungane ibyo umuntu agiye kurondera muri administration atabironka atagiturire atanze.
Rusira sigura ko igiturire ari ntandaro y'amabi yose.
Igiturire ni umwasi w'iterambere. Aho kiri nta kintu na kimwe cy'ubutungane, nta kintu na kimwe kimwe bita mu Gifaransa état de droit, intwaro ifatiye ku mategeko. Ibyo bintu ntibibaho ahantu hari igiturire. Nico gituma rero twebwe ishyirahamwe Orcom twama turiko turasaba abantu bose bipfuza gutwara ko igiturire bokigwanya kuko ari umwasi w'amahoro ari umwasi w'iterambere abantu bose bona biriko baranigana baza gutwara batwaza abantu igitugu sukubera urukundo bakunda abanyagihugu no kubera ibyo bagenda kwamura batakoreye ku gihugu amakuru n'amategeko y'abanyagihugu
umwe mu mitirama y'uhugwanya igiturire umukuru wa uriko mabona no gutandukanya inzego separation de pouvoir mu gifaransa
iyo ugwego gose rukoze ico rujejwe dufate abo muntu ari muri leta bagakorye za gukora ubutunga rugakora kazi kabwa atawe burenganije atabiturire basavye abashinga amategeko atarenganya n'abanyagihugu nabo bagakora ivyo batsaba gukora amashirama yakora ivyo batsaba gukora umenyesha bako akora ivyo batsaba gukora no kuvuga ko ico gihugu kibamwo ico twokwita umwidegemvyo w'umuntu ku buryo igiturire kwigwanywa igiturire n'ico kugwanywa mu gihe atariho ico kintu citwa gutandukanya inzego
Munama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika uyu mwaka bumvikanye ko hajaho ubugombe bwa politike bw'ugwanya igiturire bimwe biboneka bwana buhara twari igihugu ca Nigeria niwe yatowe kurongora uwo mugambi amashyirahamwe akorera mu gisata c'ugwanya igiturire n'inyonorwa ry'amatungo y'amareta amenyesha ko yizeye ko yari intambwe izoganisha kugwanya igiturire by'ukuri bikava mu majambo bikaja mu ngiro icivugo cawo n'icyo uyu mwaka kigira giti twese hamwe tugwanya igiturire kugira ngo kwisi habiterambere umutekano hamwe n'amahoro Eroje Ulika Neza, Nairobi, Juja Amerika.
Umukinyi kirangiranwa utugenegere mu Burundi Adrien Nahimana arashimira iradio Ijwi rya Amerika ko yamutabarije uyo mukinyi waninde igikino gica ku radio na television y'igihugu cyo Burundi amenyesha ku inkuru yakozwe n'Ijwi rya Amerika yatumye bimenyekana kwagwaye aca atangura kuronka abamufata mu mugongo ni inkuru y'umumenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse ari mu Burundi
Iyo mana ndayishemeze ndayiyake Ninda tokwivugu wa mugabiye Nanja bakunzi bampaye byo
Turi ku mutumba Kabanga Zone Kabanga komine Giheta mu ntara ya Gitega Turi ku muhana wa Adrien Nahimana n'uyu mukenyezi ariko yaririmba indirimbo gukenguruka mu bakengurukira Ijwi rya Amerika ririmwo
Nari maze umwaka wose urenga ngwaye mugabo nta numwe yari bwabimenye mugabo icyo twikya Amerika hamwe n'abakozi baryo ndabakengurukiye barangiriye ikintu gikuru gose atakonoronka no bivuga baragaheza gikurudahengeshanya bagira ibikorwa byiza imana yongera ibihezagire nabo nyene yongera ibamhezagire
haracindwiza ababazi biri ku radio y'u Amerika haciye inkuru itabariza Adrien Nahimana umukinyi urangiranwa waninde kwindwara y'isukari diabete imusinzikaje kandi ko afite amikoro make atamworohereza kuyivuza inyuma y'iyo nkuru uyo mukinyi avuga ko yagiye abona abamuseruka
umufasha ni umukuru w'igihugu ariko afasha mu bintu by'imiti nyakuba mu zitanteri nawe yaraje arafasha nawe nyene arafashisha n'ukuri ibintu by'udufungurwa nawe nyene n'abandi banyakuba aho bose bagiye kubimenyeshwa nakajya kantu umwangiriye icyo twirya Amerika riragahoraho riragahora riragira utugenegene ubu bizi ni jewe Yego nukuri
Sagaseshwa rumuri hari nabandi inkuru yatumye bigira inama yo gufata umugongo uwo mukinyi
Bodi Karibuye Marangiwe nande Mahoro neza cyane
Akeza
Bambira ngo byopfuma
Izo intumwa zishira hamwe y'abakenyezi bakuru mwoga ukumenyesha amakuru AFJ hamwe nabahoze biga ku ishure ry'ababikira NF y'Igitega zaje gusuhuza Adrien kumuhaniwe Iriane Nshimira Imana n'umukenyezi umenyesha amakuru ari mu izo ntumwa zarungitswe na AFJ byongeye icyumviro cyo gutabariza Adrien Nahimana cavuye muri we ari mu bambere bamenye ko akitswe n'igufa umugenzi wiwe yabonye ku bitaro Prince Jean Charles Adrien Nahimana agiye kwivuza aca abimubwira Iriane Nshimira Imana nawe aca yumvira kumutabariza
uwo nabibwiye n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika nti umukinyi waninde mu mutabarize Adrien hama uwo nawe aca telefona mugenzi we akorera mu karere ko hari amuntara zo mu buseruko harimo n'intara ya Gitega uwitwa Fidel Dantoine Sabimana niwe aca akora iyo nkuru hadateye na kabiri rero n'ibindi binyamakuru bica birayihanahana ku radio isanganiro muri group de presse iwacu tangura kumenyekana ku batari babizi ndetse no muri mbuga ngurukana ubumenyi Dr. Antoine Nsabimana je ndamushimiye na cyane cyane abo mu ijwi rya America bose
Adrien Nahimana n'umuntu ngira kamaro akeneye gufashwa Pascaline Biduda arongoye kimenyesha makuru cha leta chandika citwa Le Renouveau irakozwe ko nawe nyene niyo nkuru aca kandi itaba ka mu kabagenzi we basangishira mu by'abakenyezi bakuru mu bwo kumenyesha makuru
ukuntu akina ninde arafasha mu ndero y'abana aradufasha no gutwenga uravye cyangwa kumviriza Adrien ariko arakina ushumva uryohewe inacho kituma rero uyu muntu twotegerezwa kumubungabunga n'ukuri bakabananya bamufasha uno munsi nitwebwe ubwa mbere barabandi bashaka ko no munyuma hoza abandi bakabandanya bamufasha
na ikibazo cyo kwivuza umukenyezi w'umukuru w'igihugu yagikemuye aracyafise icyo kuronka udufungurwa two bagoye ba diabetes kuko badafungura ibyo byo byose abandanya asaba bishoboye kubandanya mushikako hagataho kuva inkuru yuko agwaye imaze gukwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi bagenziwe bakinana ninde bace buguruza ikonti yitirirwa uwo mugabo ninde kugira abashatse kumufasha bazo bacisha ko amafaranga buke kabiri hariho amasanamu yacishijwe ku mbuga ngurukana bumenyi Adrien Nahimana afise icyapa kiriko inomero ya telefone bocisha ko amafaranga bashaka kumufasha ariko rero iyo nimero yari gwiwe iriya mugenzi we bakiyaninde kubera ko wata telefone yari bwaronke ubu rero aheruka kuronka itelefone yiwe agira ko abwira aho bose bifuza kumufasha uburyo bo bikoramwo Adrien Nahimana numufakazi w'imyaka irenga 50 ari mu bakinyi bakundwa cyane kandi batanguranye n'igikino ninde mwaka w'1981 kiretse ko amagara mukitse n'inzo abamwo hamwe atacokogwa izo hava imusenyukira ko umuntu aragitega Federation ishatse ijo rya America
ubushikanje bw'intwaro hagati gukundisha igihugu n'iterambere ry'amakomine busaba barongoye amadini gukurikirana hafi urwaruka rwabo muri bino bihe amatora yimirije hari mu nama yamuhuje n'abaserukira amadini yemewe n'amategeko mu Burundi yabaye ku munsi wa 5 mu gisagara ca Gitega n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijo rya America Fidel Nsabimana
Iyo nama yahuje umushikirangandi ajeje by'intaro yo hagati n'abaserukira madini yemewe n'amategeko mu Burundi yabere mu gisagara ca Gitega hagati mu Burundi inama irangiye Pascal Barandagiye umushikirangandi w'intaro yo hagati gukundisha igihugu n'iterambere ry'amakomine yarabwiye amenyesha makuru intumbero y'iyo nama
reka mbaze ndabamenyesha yuko nkuko twavyishinze twafashe umugambi ukwama dusangira n'amashengero ibibazo biba bigezweho muri uwo mwanya nico gituma twiyumviriye kubakoranya kugira tuvugane ku bingo turo turinjiramo vy'amatora turaye n'uruhara rwabo mu ntumbero yo gutsimataza amahoro n'umutekano muri ibi biringo vy'amatwimirije amatora hanyuma turabasaba yuko bogira uruhara ntangere mu kugira ngo amahoro n'umutekano turatsimbataze duhere mu mashengero ubwabo kuko hirya no hino twagiye turibonekeza byagiye biribonekeza ko hari utuntu tw'indyane tuza mu mashengero bigatosekaza amahoro n'umutekano
Pascal Barandagiye yabwiye abanyamakuru ko amashengero yasabwe kwitaho kuruta iterambere ry'urwaruka rubayoboka.
Hampande y'ivyo ikigo SENAP cyari cyaradushikirije icegeranyo citohozwa cyakoze kijanye n'ivyumviro vy'urwaruka bifatiye ku ifoto y'u Burundi bipfuza kubamwo muri kazoza. Icyo kigo turaza turagishima dusanga begeranije ibintu byiza cyane tugenda dusangira n'imibiri itandukanye. No musi twahe rero ku mashengero byabonetse neza ko rwaruka rufise novuga imyitwara ariko na cyane cyane ifatiye ku bushomeri amashengero tuyasaba yuko yofasha mu gushyira hamwe rwaruka rugahurikira mu makoperative rukaronswa n'uburyo kugira ngo rwiteze imbere twabemereye rero ko tugiye kuza twandika ibikorwa byiza amashengero arakora mu rwaruka ndetse mbere twasabye abarongoye wa cya gisata kijeri rw'amashengero ko bazoheta baza barabivuga ku radio Nimwe mu mezi ata ibikorwa byiza amashengero karakora kugwaruka.
Muri iyo nama idini gatolika ntijyaserukiwe. Abanyamakuru babajije Pascal Barandagiye nimba gatolika ritatumiwe cyane ko abaye kutita ubutumire maze asubiza ati
"Uno munsi namba atawaserukiye Ekleziya Gatolika by'ukuri nibaza ko bishobora kuba byavuye ku butumire bushobora kuba butabashikiriye neza kuko niyo nama ya mbere batitabye. Iminsi yose twatunganije inama baritabye kandi turazi neza ko tuvuye ngaha turaza kumenya ibituma bataje ariko n'ukuri ntagira uwo wiyumvira uko batari baranadushikiriye baratwandikira turiko turakorana neza turiko turana inyanyu ningene twoshira mu ngiro mbere birushirijeho amasezerano bagiranye na leta bari ku murongo wandi mashengero n'ukuri ntawo ca afatira ngaha ngo avuge yuko boba bari ku murongo wiwabo
muri yo nama amashengero atarubaka inyubako zemewe kwitwa amasengero uku kwezi kurangiza umwaka niko bahawe ngo bitunganye basengere mu mazu meza bamwe mu baserukiye amasengero naho batemeye kuvugira ku vyuma vy'abanyamakuru baremeza ko basanze bafite ibisata vyita iterambere ry'ugwaruka mu mashengero yabo naho kubijanye n'amasengero yubatswe mu matete mu bigara canke mu manjanja bamwe mu baserukiye amasengero bavuga ko bishikira amasengero akiri mato atararonka uburyo kubijanye n'inyubako kwa basengeramwo basaba kongerwa ikiringo kingana umwaka wose bakitunganya kubaka inyubakwa zikwije amategeko boza barakoraniramwo igitega Fidel Antoine Nsabimana kubwijwi rya Amerika.
Tuyutenshi tumwese kwa mkumula wanda nyakundi za ila diyo ishwiji Amerikani sami wa nilai wa Washington DC mkichirundi mkichiru Rwanda. Ubuna huu ni wa mwanya kuwashikiza ama kuru ya sport ni hino zabaye mumhera zindwi Burundi na Rwanda. Amakuru ya sport yatanguriye mu Burundi aho dutega amatwi mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka.
Kuri uyu Imana niho hasoze rwa za nkino zigira icenda zihuza amanama nshingamateka na nkenguza amateka zo mu karere ka Afrika y'ubuseruko zari zimaze indwi zibera mu gisagara ca Bujumbura. Umupira w'amaguru umugwi waserukiye Uganda niwo watahukanye ikibazo ca mbere kuko watsinze inkino nyinshi mu rukino rwa netball. Umugwi wa Tanzania niwuza mu kibanza ca mbere kuko nawo nyene watsinze inkino nyinshi mu gusiganwa n'amaguru. Naho umugwi wa Kenya usanzwe ufise abanonotsi karuhariwe niwo wabaye uwa mbere. Muri volleyball ku ruhande rw'abigime n'abakenyezi Ubuganda nibwo buza mu kibanza ca mbere. Ku ruhande rw'abagabo naho umurwi w'abashinga amateka n'abakenguza amateka b'u Burundi niwo wabaye uwa mbere kuko watsinze inkino zitanu zose zabuhuje n'abaserukira ibindi bihugu. Kizigenza w'uwo murwi umushinga amateka Ferdinand Havyarimana yagaragaje umunezero kubona u Burundi bwatahukanye ikibanza ca mbere muri volleyball.
Ekipe zose twakinye twarazitsinze twahereye gutsinda kuri ekipe iserukira inama nshinga amateka y'igihugu ca Kenya. Iyo turatsinda iseti zitatu kuri imwe hanyuma dusubira ekipe iserukira igihugu cy'Ubuganda nayo nyine tuyitsinda iseti zitatu ku busa turongera turatsinda AR n'umugwi wa AR w'abashinga amateka bahurikiye muri ibi bihugu bine selection nayo nyine twatsinze iseti zitatu ku busa hanyuma ubu naho tuje gutsinda igihugu cya Tanzania iseti zitatu kuri imwe. N'umunezero rero ntangere kuri ekipe ya volleyball y'abagabo iserukira inama nshinga amateka y'igihugu cy'u Burundi.
Kuri w'Imana kandi hatangujwe mu gisagara cya Bujumbura ihiganwa rihuza amakaminuza mu nkino zitandukanye. Umupira w'amaguru Université du Lac yatsinze ishuri kaminuza rya gisirikare ISCAM ibitsindo bine kuri kimwe. Umupira w'amaboko handball ku ruhande rw'abasore kaminuza y'u Burundi yatsinze ishure kaminuza nderabigisha NS amanota 25 kuri 16. Muri volleyball naho kaminuza y'u Burundi yatsinzwe na Université de Grand Lac amasota 3 kuri imwe. Muri basketball ku ruhande rw'abigeme kaminuza y'abigenga y'Ingozi yatsinzwe na Université Lumière y'u Bujumbura amanota 47 kuri 42. Ku ruhande rw'abagabo naho Université Lumière de Bujumbura yatsinze Université Sport d'Afrique amanota 79 kuri 46. Umushikiranganji w'amakaminuza n'ubushakashatsi Gasupari Banyankimbona yatanguje izo nkino yabwijwe rya Amerika gishasha muri iryo higanwa rigira gatanu.
Ubu turi mu nkino zigira gatanu, icyo ni cya mbere gishasha. Icya kabiri ni uko tubona ko amakaminuza atera yiyongera mu kwijukiriza inkino. Ubu tukaba tugeze ku ikaminuza 21 zaje muri izi nkino. Hanyuma hari n'akandi novuga nti gasa na gashasha nuko Burundi bugomba gutangura kwitaba izi nkino zihuza amakaminuza mu karere. Hanyuma novuga nti n'ikivugo cy'umwaka nacyo ni gishasha tukaba twafashe yuko ko tanguza aya mahiganwa dufatiye ku kivugo tuti dushigikira inkino muri kaminuza zacu zo mushinge wa mahoro n'umutekano no gufatana munda mu guharanira iterambere rirama.
Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere cyari rigeze ku munsi wa 17 mu mpera zindi twari turangije ku munsi wa gatandatu kuri Stade Prince rwa Gasori Bujumbura igihe cy'isaha 8. Le Lier wanganije na Musongati ubusa kubundi mamuru watsinzwe na Olympic Star bibiri kuri kimwe aho hari gihe cy'isaha y'icumi kuri Stade Rukundo Ngozi. Ngozi City watsinze Flambeau d'Orest kimwe ku busa mu Ruyigi, naho Aigle Noir watekereye Buja City ibitsindo bitatu kuri kimwe. Kuri Uwimana kuri Stade Prince Rwagasore igihe cy'isaha y'umunani, Messager Bujumbura watsinze Leader Dick Burundi Sport for Africa bibiri kuri kimwe igihe cy'isaha y'icumi, naho kuri icyo kibuga nyene Rukinzo watsinze Atletico Olympique bibiri ku busa. Igitega Flambeau du Centre watsinze Vitaro kimwe ku busa kuri Stade Rukundo Ngozi. Messager Ngozi utsinda Kayanza United kimwe ku kindi. Bujumbura Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Ubu naho dukwite mu Rwanda, mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda atubwire ibivugwa muri sport.
Mu mpira w'amaguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere yari igeze ku munsi wayo wa karindwi mu mpera z'icyumweru gishize. Kwa gatanu habaye imikino ibiri. Ikipe ya Bugesera FC yatsinze Kiyovu Sport igitego kimwe ku busa i Nyamata, Gicumbi FC inganya na Musanze FC igitego kimwe kuri kimwe kuri Stade Gicumbi. Ejo ndi kwa gatandatu, ikipe ya Espoir FC yatsinze Etincelles FC ibitego bine kuri kimwe kuri Stade Kamaramaka i Rusizi. Kuri Stade Nyagisenyi, Amagaju FC yanganyije na Kirehe FC ubusa ku busa. Mukura Victory Sport itsinda AS Muhanga igitego kimwe ku busa kuri Stade Huye Butare. Mundi mukino, ikipe ya Police FC yatsinze Marine FC ibitego bitatu kuri bibiri kuri Stade ku Kicukiro. Umukino wagombaga guhuza Sunrise na APR FC warasubitswe ku mpamvu zitigeze zisobanurwa. Ejo ku cyumweru habaye umukino rukumbi uhuza Rayon Sport na AS Kigali kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo. Warangiye Rayon Sport itsinze AS Kigali igitego kimwe ku busa. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa karindwi ku rutonde rw'agateganyo, ikipe iza ku isonga ni Mukura Victory Sport ifite amanota 16. Ku mwanya wa kabiri hari amakipe atatu ariyo APR FC, Rayon Sport na Police FC, yose akagira amanota 15. Ikipe ya gatanu ni Bugesera FC n'amanota 11. Amakipe ane akurikiyeho ahuriye ku mwanya wa gatandatu akagira amanota 10. Ayo ni AS Muhanga, Kiyovu Sport, Sunrise na Espoir FC. Ikipe ya cumi ni Musanze FC ifite amanota 8. Ya 11 ni Marine FC n'amanota 7. Ku mwanya wa 12 turahasanga Kirehe FC n'amanota 6. Ikipe ya 13 ni Amagaju FC n'amanota 5. AS Kigali iza ari ya 14 n'amanota 4. Etincelles FC ikurikiraho ku mwanya wa 15 n'amanota 4 nayo. Hanyuma ya 16 ano ya nyuma ni Gicumbi FC ifite amanota 2 n'umwenda w'itego 7. Tunyarukiye mu mukino wa duathlon wo gusiganwa ku maguru no ku magare. Kuri iki cyumweru tariki ya 16 Ukuboza, i Kigali hazabera isiganwa rigamije kumenyekanisha uyu mukino. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa triathlon mu Rwanda, Alex Imbaraga, arashishikariza abantu kwitabira duathlon ndetse abonereho atwibutse icyerekezo isiganwa ryo ku cyumweru rizanyuramo.
Triathlon n'uri no mukino abantu batakumva no gutinya, hari abantu bavuga ngo ni umukino wo koga no kwiruka bakumva ko ari byinshi, ariko bikingenzi ni uko uzo gukoreya siporo ukarangiza distance twagenye. Ariko ikiza noneho kinarimo nuko harimo na role, no kuvuga ngo ushobora kwiruka distance y'ibirometero 5 undaga gukorera igare undaga kwiruka ibirometero 5. No kuvuga rero ngo abantu bose bubaremereye kuza kuba gukina umukino bujuje ibyangombwa, no kuvuga ngo afite ingofero y'igare, afite igare rizima iza gukora umukino, ubundi akaza afite n'imwambaro wo kwiruka nkuko bisanzwe. Rero buri wese rwose yaza agakora umukino akanagereza akareba ubushobozi bw'uko bimeze no mu gihe kizaza akajya abikora buri gihe. No kuvuga ngo ni inzira n'ubundi isanzwe yo kuva hano kwa Rando Gishushu hariya ku nteko kugera hariya kuri convention uciye kuri ambasade y'Abaholandi ugagera no tuzagera no mu mugi, kubera ko amagare tuzakora ibirometero hafi 30. No kuvuga ngo ushobora gukora inshuro nk'ebyiri, hanyuma amaguru ho bazakora ibirometero 5 bwa mbere, hanyuma inshuro ya kabiri bakora nanone ibirometero 5.
Muri voleboro, shampiyona y'icyiciro cya mbere ku makipe y'abagabo yari igeze ku munsi wayo wa kane ejo bundi kwa gatandatu. Mu mikino yabereye kuri Stade Ntoya i Remera, ikipe ya Reg Volleyball Club yatsinze Kirehe Volleyball Club amaseti 3-1, irongera itsinda IPRS Ngoma amaseti 3-2. Mu wundi mukino, IPRS Ngoma yatsinze Kirehe Volleyball Club amaseti 3-1. Mu nzu y'imikino y'akarere ka Gisagara, ikipe ya Gisagara Volleyball Club yatsinze imikino yayo ibiri yayihuje na IPRS Karongi ndetse na APR Volleyball Club. Buri gihe Gisagara yatsindaga amaseti 3 ku busa. IPRS Karongi yatsinze APR Volleyball Club amaseti 3 ku busa. Kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo, Gisagara Volleyball Club niyo iri ku mwanya wa mbere ikaba ifite amanota 15 mu mikino 6, naho Kirehe Volleyball Club ikaba ya 7 ino ya nyuma, ikaba kugeza ubu nta nota na rimwe irabona. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Chuti mwese mukunda iradio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya kugushimira ingenieur yadufashe mu ngabo y'ivyuma hamwe na Fatukalala yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye kuri micro mari kumwe na Federic nkunikije amakuru nayo mwashikijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.